mandanya kumviriza ijwi America. Radio ijwi America isamena na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino munsi hano muri studio yanjye muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha muri isanga y'ino munsi muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda kandi tubahaye ikaze ahandi mumva ijwi America ikiwiriraho ni kuri wezi bitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Nuko rero ikaze nshuti bakunze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ku minsi ya gatanu urubuga n'ugwa Fasoni Abigeme turadushaka kumva ivyo barimwo. Uwo twabatumiriye uno munsi ni Laurette Tetero aheruka gutahukana ihiganwa rya Prix Musique n'ihiganwa ryo mu gihugu c'u Burundi ry'abaririmvyi ritunganywa na Brarudi. Laurette, ikaze ku ijwi rya America kandi tunagukeze ku ntsinzi watahukanye.
Merci beaucoup Diane ndabaramukije mwese.
Hanyuma wakiriye gute ivyo ntsinzi imbere yo kutubwira ivyo waciyemo kugira ngo yishikire?
Nagiye bitane kubera d'abord naciye mu bintu byinshi donc c'est à dire inyigisho ama entraînement no kurondera amajwi kandi coroshe kandi ntiwashobora kwitega intsinzi batayikubwiye wenyine numva nyine c'était une belle surprise.
Ni higanwa Tete watanguye kwitegurira kuva ryari utubwire ingene wabyinjiyemo kuva bigitangura gushika utahukane intsinzi mu ndwihe?
Ego bagize lien bare créé page donc site wari yandikishako hanyuma turashaka ko na numero yacu. Hama un vendredi baratwandikira message yuko samedi dusabwe kugenda gupasa ama audition hama ndagenda. Hanyuma ndaririmba hama le dimanche niho baciye baproclama nari nabaye wa mbere i Bujumbura ko bari kubagira ama provincial.
Ni higanwa riba ku rwego rw'igihugu wewe uca wa mbere mu gihugu cyose Tete?
Ego mugabo natanguye ndi w'i Bujumbura hama canja guhiganwa n'abandi bo mu bindi ntara.
Mwahiganwe muri bangahe muri rusange?
Bon twari 46
muri abo 46 abigeme bari bangahe abahungu bari bangahe?
Bon ntabonzi ariko abo twajanye muri demi-finale twari 12 kwari abakobwa batatu n'abahungu 9.
Umva iko bakobwa nubwo mwari bake gusumbura zo kutubwira nimba ricoroshe kuja muri ayo mahiganwa mu gihe wumva abenshi ari abahungu ariko hariho nk'abantu bumvise Tetero gusa ico gihe ca Prix Musique batari bamuzi ngo banza ukatubwira watanguye kuririmba ryari hari indirimbo ufise?
Bon sindi ndamaze kugira cover naho nyene en fait nari nkunda kuririmba mugabo nabiririmba ndije nyene kandi ndi kumwe n'abagenzi apana ibintu byo kwiyerekana mu bandi. Kubera aussi jewe nari nza ku ishure umva nakunda ishure cyane kurusha ibindi. Hama mu nyuma medede cambonaho akajyo kugira ko kubitangura tugaca barantura muri théâtre narakinye comédie musicale. Regi musical ya kinyu bwa mbere mu Burundi nje nayo kinyi na actrice principale. Hanyuma uwo munsi nyine ngiye mu ma repetition set niho nakinye mvuga ati reka nce muri Prix Musique ndare naho niba hari icyo nakura. Hama aventure iratanguye
none galore ufite imyaka ingahe kuvuga ngo ari mu isuri ico gihe warahije amashuri?
Ego nahejeje muri ut 2018 nari se 18 ans ubu se 19.
Eh kurumba rero ni no ku myaka myiza utanguriye ko wize ivyibiki wize biki muri mu mashuri yisomboye.
Denis de Cuis Saint Esprit Mobile lettre moderne.
Mu gisata cha lettre. Woducishizamo gato imbere ko tugaruka katubwira iyo ngabirano yawe ukaducishizamo gato two turirimbo kamwe mutwukunda kugira ngo twumve nako kadruka utatumye bagutora.
Ego. Ndeka ndabarimbi yon yatumye nsinda.
Mhm.
Itwa Stay ya Rihanna.
Mhm.
Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. And I do.
Hariho bari mu buhinga bw'ivyuma batangaye bavuga ati ni yanacanke ninde reka ducishemo gatonya ko karimbo kariya nabumva ingene bisa nk'ibisa niyo uri kuraririmba ego fasile wadushiriramo gato urashobora kujana nawe galorette
ego
jaco urakoze cyane tetero ni rero akarimbo ka Rihanna mumvise ko katumye tetero ariko yaririmbye kandi kakamuha n'amanota none wewe usuramo Rihanna gusa cyane
oya si wewe nyene ndasuramo aba sinzi ko mubazi bakera ego ndasuramo n'abandi bivana n'inge n'indirimbo yanjyoheye
bivana n'inge n'indirimbo yakujyoheye hama ico gihe uri kuraririmba urinda uwo wa mbere icyo twita bari ko barakuraba wabona gute bavyakira gute ijurya ukuririmba akapela zawe
musanzwe ijwi ni giza ofete Diana jewe nari navuga ati c'était la première fois ngiye guhura n'aba professionnel umva hari utuntu tumwe tumwe baza barabona parfois hariho ama technique wasanga nagize ntazi cyangwa amakosa donc ibyo byose ijwi la base nari ndabifite byari byiza mugabo umva bategeka kunkorera kunyigisha nkore neza kugira ngo ejo kuri finali ndo presente ikintu kimeze neza
ni nde yaguteguye
yitwa Coli Coli de Magic mon producteur chanteur nga mu Burundi
mbega ga tetero wata intsinzi yawe ingana gute agashimwe nimba atari banga
ni 25 millions de francs
ya marundi ugatirikanya gucira koresha iki
urumva ni novuga ati ubwambere kubera abantu bantoye sinzi ko kwishyiranye page Facebook yanjye na Team Tetero muri Team Tetero twarasabye abantu amajwi kandi ubwambere biragoye kwemeza umuntu singabira 50 yawe akubaza mbega ndayiguha kubera iki mbega we urinde urumva wese yayiguha c'était en quelque sorte mengo uramwemereye yuko uzobandanya uririmba urumva ntegeza kubandanya ndirimba kuko wangabiye vote novuga ati ni nka responsabilité yarampaye yuko noteza no representa umuziki w'u Burundi nkaba la prochaine image
ugahaguruka nk'umwigeme aririmba hamwe avuga ati tetero tukumva mu Burundi hari umuririmbyi yitwa tetero
ego surtout que abakobwa bari bake cyane no mu ma audition Diane twa ntitwashika nka 30 alors que hari d'après 160 168
ego
urumva ugasanga twari nk'abakobwa dufite maximum 40
ni bake ugereranije
Ego ni bake cyane.
Ego. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umutumire wacu no munsi ni Laurette Tetero yatahukanye Primusique 2019. Tuje ku mirongo ya telefone Laurette turasaba ashaka kuyaga nawe duhere kuri Peter Peter Ikaze.
Ego.
Nguherereye.
Igitega.
Igitega mu Burundi. Ni kibazo canke intererano kwa Tetero?
Ni intererano.
Ego.
Amana shako kumusa yukwene atosha bihebera hajya yonge yigisha n'undi gwarufatse rutora mukwikira uko ubushomero buranenze mu Burundi. Amana ni kiyo dusha kumubaza. Yo ari nkimi cyane abo batarashise umuka.
Asi myaka 19 yabivuza gitangura ni hageze ishuri.
Ndumva ni sawa.
Aracyari muto cyane.
Sawa umva mahoro
urakoze ugira umusimiza ngaho igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ego na
ego Tetero urumvise ica gusavye Peter sinzi kusushubwa ku majambo yiwe.
Ego novuga ati ni ofet jewe mfise challenge fise challenge yuko
bikugwa.
Novuga ati se challenge yuko genre abantu bagiye muri Primusique nibaciye baguma baboneka cyane. Uvuga ko batabandanije baririmba mugabo novuga hamwe utabarondeye wewe ntushobora kubona nk'ibyo bari kubarakora. Donc urumva novuga ati niyo challenge fise yo kuguma deja fise novuga ati mfise chance yuko Primusique yampaye visibilité kuboneka. Il faut ko ndabiprofita gose nka nkerekana yuko hariho nk'impinduka kandi umuziki tuwufata au sérieux nyine. Nico cyo kugwaruka nariko ndategura kudogira hariho ko y'abakobwa ndimwo Sisters in Success sinzi ko mumaze kuvugana.
Ndabazi harimo abigeme batari bake bavuga ati dutegereza kuja imbere tukerekana ko umwigeme ashoboye.
Ego ndi muri promotion ya mbere. Et donc nabone genre mu misi da niveau tuzoba turiko turakorana imana idushoboje
kugira ngo usohore izo ndirimbo zawe.
Oya plus kugira ngo tufashanye nk'ugwaruka indirimbo zozo ntegeza kuzisohora.
Ukibaza ko uzozisohora wibanze ku byahe kuko hari habaririmbyi bavuga bati jewe nahisemo kuririmbira imana abandi ati nanje nzoririmba ku bijanye indirimbo zihamagara abantu guhindura ingendo. Wowe wiyumvira ko uzokora kucaho igisata cyane Galorette?
Bon, je ne vais pas dire que je suis en train de faire des choses. Je ne vais pas dire que je suis en train de faire des choses. Je ne vais pas dire que je suis en train de faire des
choses. Urumva ubufise icukunda umudiho hariho abavuga ati Jenny Rege abandi gutya na gutya uramaze kwisanga mu wahe murwi muri ivyo byose uzoshimikira ko ku midiho.
Bon indirimbo zitonda vraiment ziranyohera gose.
Ego ego muco Peter avuze ngo gufasha no kugira ngo ubushomeri bugabanuke umwana w'umwigeme wavuze ko ari bugiheza amashuri yawe yisumbuye urumva ko nk'umwigeme ari mu ico gihugu kandi havuga mu bukene bw'akazi mu batari bake umuziki ushobora gutuma abakiri bato bagabanya ubushomeri bwabo.
Nibaza gusa en fait nuze umuziki ni nka moyen de communication kurusha moyen yo kuronka amahera
gutanga ubutumwa.
Hama en fait urumva nibaza yuko ikintu cy'ambere urumu artiste ikintu cy'ambere mbona il faut yuko d'abord umu artiste agira niveau intellectuel quand même il est certifié c'est-à-dire tujye ku ishuri twige comme ça iyo ufise licence cyangwa master quand même ura novuga ati uraronka iyindi niveau y'ugukomunika y'ugutanga ubutumwa ishobora gukora ko abantu benshi ku bwinshi ugasanga peut-être urazanye impinduka. Ariko tugiye kuvuga gusa kubera umuziki c'est pas novuga ati melodie twumva oya ni plus amajambo uri kurabivugamo donc tugiye ta parler pour parler ni ba de ko ta kinukini ni ya chozan mais plutôt nkaba artiste d'abord mbona challenge ya mbere dufise ni gutanga des messages difficiles d'ingira kamara
ubutumwa bwumvikana.
Yego niyo challenge dufise kandi yo nayo ntituzoshobora kuyihoreva tutize ifo ko twiga tukaja ku ishure ni naho rero dushobora kuva mu bushomeri kuko urumva ishure ririmo byose en fait
hanyuma bandanyalo
tutize dusanga ibintu byose uko tubigira ku magendera naho si byiza urumva nta kintu kiri stable uronka
hama urategekanye kudocubandaniriza mu ivyo vy'umuziki mu kwiga cyane
ego ofet nkandi nkuko nahora ngira ati yatwa akote y'ishure ego donc mvuye ku ishure ncanca nko muri studio canke nkandika canke nkaja muri salle yo kwiga kubera umva ndatakeneye kwakiraniza amakonesanse menshi nafise donc nous continuons d'écrire il va nka hobby nka passion donc mbandi ko ndakora mu gabe byose nkayikora neza
no kwijuje muri Washington ndise mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite namvuye kure mvuye kure
we
uratwumva
ndabumva neza
uherereye
ndi muri igihugu cya Tanzania
hehe neza na neza
Ikigoma muri Kibondo
haravugwa amaki Kigoma
amaze neza ntangorane
nakabazo kuri tetero canke
nagomba ndamubatongera ndamushimira ku mpano ya rose shino sa kona shobuka na ti muziki narutari wacu ngatekenye ko byagenze ama imari badanye mu jimbere ndamushimye cyane ego mugabo nagomba ndamubaze
arakumva mvuye kuri tukoshwa nka kuvugira mu
ego none kugira byukoshike kwikwe ushike ko munsi ugatahukana pe muziki mu bantu bose ari mu Burundi rutije gute
urakoze ego inge gatonyalo urakoze mvuye kure
sawa namwe
ubwo umusimiza ngaho Kigoma muri Tanzania
namwe pe hiyo mu musimiza
ego tetero
we
mishuri
en fait muri demi finale na finale muri demi finale ama vote ni ari kwa rakora cyane donc wategezwe kurondera majwi abantu benshi bagutora nabaye wa mbere mfise amajwi 1685 hanyuma muri finale mugabo amajwi yarafise influence ku bice 40% 60% nayo yari ya jury urumva rero bateranije baciye bateranya amajwi bambe amanota mfise mu majwi n'amanota abo muri jury bampaye hama camba wa mbere avec ibice 62 n'ibice 45 mengo niba ntihenze
kwijana
ego
none akabanga nakahiwe wari usije iki abandi bose mwari kumwe abandi bakobwa abandi bahungu mwari muri kumwe
bon sino bimenya ariko kurondera amajwi je kubera ufite ikintu cya mbere nafatiye ko se novuga ati nayo ko ndarondera mu securite kuko umva je ntabyo narinze abandi bari babizi cyane Diane bamwe bari baragiye muri prix musique mu myaka iheze abandi bari bagira amakaraoke abandi basanga bari bafite experience d'une manière ou d'une autre je nanjye narinze ndi nk'umu aventurière nyine urumva byari byoroshye cyane ko bankuramwo kuko urumva ko bansumbya tekinike
urumva rero mugabo niyo mpano y'akaji kawe no gutanga ubutumwa butandukanye biciye mu ndirimbo
ego navuga ati ibanga rya mbere na ma réseaux sociaux no kugira team je nari mfise equipe yitwa team tetero umwe wese yari afise itakora umwe yaramfasha kwandika amatexte nza guposta kuri facebook undi akamfasha kurondera ama interview undi akamfasha kwandika ama article donc yari travaille d'abord iliko hanyuma twari dufite n'abandi baja kurondera amajwi twatuma abantu baja kurondera amajwi muri ville bakirwa yazunguruka na ruguru twarashitse na je wenyene numva nategeze gusohoka mu masoko vraiment uzuweze nk'igitega ndagumva nja gusaba amajwi
ukayasaba hehe
mu isoko abantu tugiye gusaba kuko
ugacubabwira ati muze mu ntore
ofite warafata nk'umuntu ikindi nacu wasanga hariho abantu batari bazi muziki itari iki natumubwiye ati none isa wati none ngabira mu interest nkani no kwenda gukoda nihe nihijwi cyane ukamubwiye ati none nkubu uye ndaguhaya ama interest mbega wontu ati nakibazo hari nabandi bacu babajibaza donc naho rero byacu bita ukasaba amajwi menshi 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 nari yarangije ndo nk'amajwi menshi cyane kubera nari ndabizi mvuga ati muri prestation shaka nko kubigira nabi donc fallait yuko quand même mbani yasiye yuko mu majwi bashimeze neza ariko imana ishimwe ko byagenze neza hose
hanyuma mugabo kuri ijwi urumva aho ni ya majwi ukura muri ni ya majwi ukura mu manyagihugu jehe nayo nta na nibisanzwe wararirimbye bashimeze ibyo ririnze
ego kuko gushikanisa hasi ndamenya ngo mvuge ngo bantoye kubera iki kuko nitwari tuzanye ufata ngo ufite ikintu kiri special ubonye niba babonye
barabangira ngo kuririmba uko utanga ubutumwa nuko utigora mu gutanga ijwi ryawe risohoka byoroshe
ego
turafise na Adelin ku yundi murongo wa telefone Adelin Ricard
ego kwanza ngo mantangu nda mukeze cyakero kwepe muziki ya toy
urakoze
ayo madeni ari nsi bibazo bibiri twarabonye pe muziki nyinshi abagiye barazitwara duherukiye ku yamatabaro pasi yatwaye yaherutse tumumva aririmba nk'indirimbo zibiri atarapotera gushika nino munsi nsashobora kumubona tukaba tubona tetero yatwaye pe muziki ataratanga aririmba tugende kumwitega mu biki nko kuririmba ko twakwifuza ntazobe tetero wajya munsi w'itariki ya pe muziki twagomba kuzogubana yatumubona sindi ntumbero gushika ino munsi mwa pase ko mudobananya mugiye kumenyekana ku rubuga rw'abartiste cyanke ko muzogena mu bindi bikorwa n'ibyo bibazo bibiri nataka mbaza
murakoze ubwira umunsi mwiza Adela uri mu gihugu cy'u Burundi
mu Burundi mu Rumonge
urakoze ubwira umunsi mwiza
neza cyane
tetero ishura Adela
ego urumva nina kivuze kare jewe nina heze kwiga nshaka gukora mu byo gufasha donc dans l'humanitaire hanyuma aba artiste batuma niyumvira kuzokoramo ni kaja nini sinzi kubizi arakora muri humanitaire cyo kimwe na Céline Dion na Beyoncé na Rihanna nyine usanga bafise ibyo bafasha akote yuko baririmba jeje njurumba kuva kera no mu maclub nagiye mo ni de puissance d'esprit mu maclub najamo yari ayo gufasha hama nuvuga ati ikintu cya mbere kintu mba kuririmba en fait ndashaka kudufasha abantu nkoresheje umuziki akote yuko nduba ndiko ndabafasha nko mu buzima busanzwe donc ariko kazi nkora
hanyuma none mugabo yavuze ati hariho abandi nk'aba patience ngo barababonye muri pre music mugabo baca baranyika ntibasura kubabona wewe abakunzi baba bakwizeje urashobora kuba ikiringa ati bitarenze ngaha nzo mfise indirimbo imwe zibiri mushobora kumviriza ko mwanyize mukantora
oya bon ico sino vuga ko nshobora gusanga mbeshe ugasanga datanze nka meza ugasanga sinkejeje mu meza
ari ariko urumva n'ikintu ufite ku mutima
yego ndagifite ku mutima mugabo urumva imbere yuko ndabigira aracyakenewe yuko niga kuririmba kuko hari utuntu tumwe ntaramitwiza ntarafata neza urumva utwo ndaduhejeje ndeje ntangura kuririmba nta kibazo kandi kubera ndifuza kuririmba n'igihe ndoba ndi ku ishuri donc ndiko ndiga nja ku ishuri nkava ku ishuri nkaca mpasa nko muri studio nkagerageza nuko aha ndafite indirimbo nyinshi Diane
umaze kwandika
ego kuva bon nko kuva ejo ndamaze nk'ejo mu ijoro nanjye n'indirimbo nka zitatu
zose zi uzandika mu ijoro rimwe
ego nivanye na uraronka nk'agatema nyine agasubije wumva uvuga ko zibiri cyangwa zitatu ko yagenda akunda gusoma cyane donc inspiration sindayibura
hanyuma izo ndirimbo ufise ayo texte izo biri mu nyandiko utarashaka gusohora uvyandika mu guhaherurimbe
kera nakunda kubyandika mu cyongereza no mu gifaransa ariko ubu ndiko nimenyereza ikirundi
twizere yuko vuba tuzoshobora kumva utwo turirimbo twawe
ego nandi ndabyizeye
ego turase na Jean Bosco ikaze na wewe urahereye he
ndi mu Rwanda
havugwa make
mujyi wa Kigali
uvugwamo ibiki
Hello.
Turumva uri ku muhanda ahubwo.
Eh reka mazeho gatoya.
Eh. Hama kabazo ka.
Yeno tubazo nka tubire.
Mhm.
Agira ngo mwibarize ese arateganya kuba base yanatarabukira no mu Rwanda yenda abakunzi be tukamubona ese iyo ndirimbo ye umuntu yazisanga he kuruhe rubuga yenda akajya zibona nkatwe. Ese nkanje nkungu ntabwo nari nzimenyereye uretse kuba nari nzibonye ku radio Voice of Africa
of America Pan Africa
of America. Ese hari uburyo bundi yadufashamo tukajya tubasha kuzibona
ariko yavuze ko ibyo yaririmbye azirimba ku buryo busanzwe muri ibyo bitaramo byo yagiye muri film music ntazanditse arakubwiye kumbure aho ushobora kubona inzu yaririmbye muri film music. Urakoze cyane ya Jean Bosco ngaho Kigali mu Rwanda.
Yego namwe murakoze.
Yego tetero Jean Bosco umukunzi wawe wo mu Rwanda.
Yego ndafise page Facebook na Instagram. Kuri Facebook nitwa Laurette Tetero. Hama kuri Instagram ni Laurette Tetero ariko urashobora kwandika umwami kazi akarongo munsi 257. Ama ndafise na chaîne YouTube na Twitter.
Ni aho ni uzosanga utwo turimbo twawe duto duto wagira aririmba ijya nini.
Ego kuri Facebook surtout birahari nyinshi.
Hanyuma ako kabazo na ko ngo yuko ngo vyo kunda kuzoja guteramisha abari mu Rwanda bagukunda.
Ico oyenzo kivugana na management kuko ndafise management niyo ibirabo.
Ni ikintu maze kwiyumvira mu mutwe kushobora gutunganya igiteramo cawe wenyine Tetero bakavuga ati Tetero no musaraza kuririmba.
Oya pana bon si oya vraiment pas nous
panu. Yego, turase na Daniel ku yindi murongo wa telefone. Daniel Ricard.
Yego murakoze cyane.
Uherereye.
Ndi nyamashekeru harambuga mu mudugudu wa Nkomero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Havugwa makinga aho naho mu burengerazuba.
Ina turashima Imana nta mwuka mubi kwiriwe muri hoteli y'umuganura mbega ibintu byari byiza.
Mwahuriye gute umuganura?
Umuganura rwose yari ibyishimo aho abaturage twasabanye twishimanye duriye hamwe duhuje ubumwe mbega twabonaga ari ibintu byiza cyane.
None ko mwahejeje kare ubu si saa kumi zirenga ku iminota 27 nga?
Yego rwose muri Nyabashege tujya tubanga gukora ni kare mu by'ukuri twe twazindutse dukora ibyacu turasabana ibirori byahejeje mu kanya gashize.
Nuko rero tugaruke kuri Laurette Tetero. Akabazo cankinirirana.
Yego, nabazaga Laurette ni icyo arimo gukora bujyanye indirimbo ziwe tuzimenye kuko akenshi ntazo dufite nta nubwo tumuzi bihagije. Mu by'ukuri se ari umuhanzi wo mu Rwanda yabazi wenda baba bari gutegurana kuzakora korabo cyangwa gukorana indirimbo hagati ya bombi bakatugezaho ubwo buryohe bw'indirimbo. Murakoze n'icyo kibazo nakamubaza.
Murakoze.
Yego na
Tete uraza kwihangana ariho tubaze tume tuza twisanga urumva ko baguma bagaruka icugiye gukora icugiye kugira iki harabandi baririmbyi muri ko muravugana muri kino gihe kuri projet za Kazoza ku migambi ya Kazoza.
Bon yego ni imigambi ni myinshi gusa nuvuga ati ico oye koko David fudo za jini byinshi mugabo tishobora gukora management nayo n'abantu ba nuvuga ati babona kure kundusha jewe kwenda ndacyari jeune et donc n'abantu nuvuga ati ba gera plus niyo nito bintu bya muziki n'ibindi ariko nabyo ne biri mu migambi nuvuga ati tuzibamenyesha vuba kusaba gume bakurikirana amakuru kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter na YouTube.
Harabaririmbyi bamaze kukwegera nyuma yo gutahukana Prime Music bakabwiye ati turashobora kwibaza ko dushobora gukorana muri Kazoza.
Bariho? Bariho.
Urumva rero ngira ngo nabo nyene barashobora kubabo kwizera ko bitebe bitebuke ico ico kintu cyuko bazo kubona kumwe n'abandi baririmbyi bizokunda. Hanyuma Laurette ni icari coroshe ko umwana w'umwigeme w'imyaka 19 ataramenyerewe ku rubuga rw'umuziki atahuka na Prime Music.
Subiramo ikibazo.
Ni icari coroshe kuri wewe ko ku myaka yawe utamenyerewe no ku rubuga rw'umuziki mu Burundi ushobora gutahuka na Prime Music?
Oya nicari choroshe mugabo novuga ati je nanose ibakwe kubera nari mfite abafashe mu mugongo c'est à dire ya team Tetero ngo mvuga muri team tetero ntibyari byoroshye kuko bwa mbere abantu bari bamenyereye ariko osinari nakinye théâtre mu mwanya imbere yuko nja gukina nja kuririmba muri prime musique donc abantu bakunda gusoma bakunda ibintu nyene bya théâtre nubwo ati bari bari banze mugabo urumva nko muri uramaze kuja muri sali yo kuri EFB
CCF ya kera yego
sali ya CCF ya kera nubwo ati abari bari yo bari benshi mugabo ntibari benshi cyane kugira ngo ushobore gutwara prime musique byasaba yuko impano yanjye ndayikwiragiza hose hose muri team tetero rero urumva umwe wese yari hano vuga ati yari ihaye igikorwa aravuga ati wewe ndakumenyesha nk'ibubanza umwe cyangwa babiri bakibwira bakagenda ibubanza akaba afise video yanje akaba afise n'amanite kubera hari abo wasanga badasoma inite akamubwira ati yaba uyu muntu muhije agatuka ati ego ndabyemeye uyu muntu arimba neza agaca amuhi numva yaciye novuga ati byabaye plus strategique twagize strategie nyinshi kugira ngo dushobore gutsinda ariko ntibyari byoroshye vrema kandi no ku myaka yanje bamwe bavuga yuko ngiye kurondera amahera gusa cyangwa kuvuga ko atabyunze ushobora cyangwa kuvuga ko umva byari ibintu byinshi osi utashiramo nanjye yuko nategerezwa gukora kuri ku giti c'iwanje nkore ijwi neza nkore ijwi neza kuko hari aho byahinduka nk'uno munsi ukabona ndarinze neza ejo bigaca byanga
hama iyo team tetero igizwe n'abaki bigize igizwe n'abafan bawe bagukunda igizwe n'abanyamuryango bawe igizwe n'abagenzi bawe kuko ndumva ari ikintu mwashizemo uburyo niba nde bayigize
navuga ati harimo abafan harimo abagenzi n'abanyamuryango bose baravanze
ariko n'ikintu numva cagiyemo uburyo
bwategetswa kujamo ariko si bwinshi cyane ni plus kubwira abantu ugahemereza umuntu akagukonva ukamukonvanka yuko ugira agutora hariho osi n'ukwitanga k'umuntu kuko hariho abantu bavuga ati ni ukuri kukuntu tubanye neza reka nduge ruguru ngende ndabikora na papa wanjye papa wanjye yarangira n'abashyitsi baje mu nzira imbere yo kubavuga babanza kudipoza telefone atora
bakabanza gutora urumva rero wowe waronse wabanze gushigikirwa n'umuryango hama biza kwiragira mu gihugu cyose
ego
nuko twese na Narcisse ku yundi murongo wa telefone Narcisse ikaze
ego murakoze
ego uherereye
mperereye mu Burundi mu ntara ya Makamba komini Nyanzara imanuko by'igihugu Burundi
amakuru avangaho Makamba ntitukironka namba kuko amenyesha amakuru bacu batemerewe kudukorera muzoze muraturungikira
ego
ego hanyuma rero ni ya intererano cyangwa ikibazo kwa tetero
ego jewe nari ubwa mbere nuko no shimira uyo mwigeme kumwete nubwira yakoze kugira ngo atahukane kane gasinyo ka semizi nakwiye kwigirana amahigano mugabo tetero amahoro
yambu
neza felicitatio kandi
urakoze
ego narakurikiranye donke ukuntu mukompetisi yagiye iragenda mugabo kenshi nikurikirana ku marezo sosiyo kuri Facebook amapublikasiyo ya prime musique abaririmbyi n'iki hanyuma ndibuka tetero hasigaye nk'iminsi nk'ibiri ndibuka yaragize publikasiyo akavideo avuga ati ndafite ubwoba numva umutima sinzi ukuntu uburyo ugenda iki n'iki n'iki akariko imana izo bikora rero byaranezereye lakini nibuka akavideo yasigiriye icyo gihe kanumva mu nyuma yuko yashoboye gutahukana agasinyo ndavuga nti wa mwigeme siteri n'umwigeme w'ubutwari ni mwigeme asinyeke kandi iyo yemeje ikintu agishyitako rero ndamushimiye cyane kandi ndashimiye umwete afite kandi byoroye n'ukuntu akiri muto akaronka agasinyo nka kajya bisanga ntabizi imana imuje imbere akomeze ego hama nagenda mu bazi none sinakurikiranye neza kajya gashimwe ajya amafaranga yongera umugambi afite wo kuyakoresha cyangwa
ego urakoze Narcisse reka tumuhe ikijambo akwishura tetero ngo ariya mafaranga twibutse ko ari miliyoni 25 z'amarundi uzakoresha iki ku myaka yawe
Oya bon abantu menshi baguma bivuga mugabo ofite ni na opportunity en plus yuko mfasha kuzoririmba na opportunity yo kugira business.
Eh.
Ndashaka kuyinvestisa. D'ailleurs nzo yinvestisa kugira ngo shobe kuronka menshi. Kurusha. Eh kuko ba si bose ba ndavuga ati bahawe ingabire yugu kuba majeur umba byo kwera uko je 18 ans uri majeur deja. Donc yuko ba a 20 ans ba si c'est deja umuriyoni ndetse miliyoni 25. Urumva ntegezwa kuyagwiza kurondera uburyo bwo kuyagwiza akote yuko ndoba ndiko ndaririmba.
Ngira ngo yatahukiwe na sisi mukunzi w'ijwi Amerika nawe hariya anye imakamba mu gihugu cy'u Burundi. Turese na Idrissa ku yundi murongo. Idrissa ikaze nawe.
Murakoze cyane.
Aherereye ni
mereye Kigali kwinye saro romandi furiza abanyarwanda ndetse na inshuti z'u Rwanda zimaze kumutse mu byo muganura namwe.
Yego.
Mbanje gushimira umutumirwa mwatumiye, tusanzwe tumwumva ku tugomba kuzaza tumwigiraho byinshi. Nabonye iterambere amaze kugeraho. Turamushimira iterambere. Ahubwo ikintu namwisabira ni uko yagira inama nyinshi urubyiruko ndetse n'abana bari mu rungano rwe, kuri ari abana bishora mu nzira mbi, mu bitekerezo afite kwerekana imirimo kugira n'urubyiruko bashe kwiteza imbere, yaba iby'u Burundi cyangwa n'abari hafi y'u Burundi ndetse n'ahandi ku isi. Afite irihe shaka izihe nama yagira urubyiruko rwa Afurika? Ni icyo nashaka kumubaza.
Urakoze.
Iterambere nyine abona ku mwana wa Afurika ni uko bakwishyira hamwe n'imbaraga bazishyiramo.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Urakoze, yego. Tetero, ngo inama niyo intanuro wogira abakiri bato, urumva ko batangwe kukubona nk'umwe yobabera urumuri.
Bon, navuga ikintu cya mbere nka jewe ngaruke kuri team Tetero, turi abajeune twese. Travail d'équipe irafasha kuko icyo nabonye nuko hariho aho ego ukwishikana uri wenyine mbwariho handi ushobora kwishikana uriko urakorana n'abandi. Donc travail d'équipe umuntu akarondera kwanza abagenzi yemera akunda yiyumvamo, hama bakaza bakora bagakorana imigambi myiza irashe ishobora kubateza imbere ikabashikana ahantu imbere ikabakura aho basanzwe bari. Donc inisi yose baguma batera imbere. Nico navuga et surtout kuja ku ishuri kuko urumva tutize biragoye cyane, urumva ariho ahantu ubwenge bwacu ariho ahantu butagera mu byiyumviro. Ntabwo ari ukagogo bwo kwikonsantra kuja ku ishuri kuko surtout muri Afurika, Afurika dufite impano nyinshi uretse amatalenti, dufite ubutunzi bwinshi bukeneye ko tubugirira entretien, exploitation n'ibindi. Tutagiye ku ishuri nk'urwaruka bizotugora, tuzava tugira ikibazo gikomeye.
Kugira ngo yatamuhukiwe, turase na Jean Marie ku yundi murongo. Jean Marie ikaze.
Ego ndaramukije.
Twaramutse, nawe ni gute ahure?
Ego ni sawa, ndi ngahe Bujumbura. Ego je nagomba gukeza uwo muririmbyi ku iyo ntambwe yateye, nubwo mu bintu by'umuziki umenga ntiyari amenyerewe cyane. Ego by'ukuri izina iryo zina je sinari menyereye kuryumva muri bijyanye na muziki ngaha mu Burundi. Ariko ndafite akabazo gatoya nagomba ndamubaze. Ni nk'uwuhe mukenyuro yoba yarakoresheje kugira ngo ashike ku rwo rugero gushika yahatsindira amafaranga angana kuriya kose? Ego nka twebwe urwaruka usanga ubu unye biguye kuronka nk'ubuzi, urashobora guheza nk'amashuri bikanka, ariko birumvikana yuko iyo ukoze nk'ikintu ziguha umutahe nk'uwo onye nk'amafaranga nkajya yaronse, bica bituma n'iterambere ryoroha gushikira haba kuri wewe nyine ubu usindiye icyo gihembo no ku bandi bajene muri muhunganwe rumwe, kuko bashobora kuronka nk'ibikorwa ushobora kubaha bakagufasha ukabahemba amafaranga. akabazo ni nkako
uraziga Jean Marie ikibazo cy'umukenyero yakoresheje yari yacishuye ariko ugume ku murongo wa telefone kugira ngo akwishure tusaba imbabazi tetero hari ibibazo bigaruka mu gihe cy'u Burundi FM ntazo tugifise barazitwatse abantu rero badukurikira na rimwe bigoranye ugasanga hari ikibazo bagarutse ko twari twacishuye duga ku jambo tete mu gihe Jean Marie kiri ku murongo wa telefone ugume ko Jean Marie
imbere yuko Jean Marie aje en ligne nagira mvuge aussi yuko n'abajeune takwe kwiyumvira aussi kuri entrepreneuriat kumenya kwikora kuko jewe imbere yuko ndirimba naradandaza amahereni hari n'abandi bagenda usanga biga gucapa umva imbere yo kuja ku ishuri hama umukenyi nakoresheje kugira ashobore gusinda ubwa mbere ni impano hama ubwa kabiri navuga ati harimo iyo kugira abagenzi mugakora kava imeze neza kuko abantu babonye ukora ikintu cyiza gisukuye gipanze nabo nyine biratuma bagira icyizere muri wewe bagatangira kukuziza amajwi umuziki
yego hanyuma rero yakubaje ngo umukenyero wakoresheje ahanini umuceri ku masonga kuko wavuze ko wakuriye mu murwi Mvuze ngo yasubiye kukubaza ikibazo wari wishuye aho yabajije ingene wakoze kugira ngo ushobore gutahukana na muzika
bon nari nabivuze hariho d'abord gukora kuko amajwi yaragaguyemo yuko amajwi aza kugira influence atarondo hama jurinayo ikagira influence a 60% jewe narirondeye amajwi kandi ndabona amajwi menshi nkuko benshi babibonye kuri facebook kuri
kuri
hama akote y'amajwi nanjye narikorera kurumva nkaguma ngerageza kwisurpassa kugira ngo ninashika imbere ya juri quand même ndashobore kuyikonvanka iyi kibanda cya mbere
Jean Marie Watom okewe Jean-Marie Watom okewe
ego natahuye arakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza
ego twebwe no kuri FM biratugora kubakurikira
ego urakoze ni nayo mpamvu twari twabanje gusaba imbabazi tetero tumubwira ko ibazo bimwe biragaruka ko bataba ariko ratwumva ku mirongo ya FM Burundi bwaratse imirongo ya FM Jiji America tugasanga ari abadafite shortwave ngo byorushe ngo bashobora kudukurikirana urakoze Jean-Marie
murakoze namwe kumpamagara
ubwire umunsi mwiza
Ego,
niyo ngabo ikadze.
Koze cyane.
Uherereye.
Umusanzu
mu cyenda juru havugwa make.
Na mahoro turashima no kuri bimeze neza.
Harahize igihe atama kuri mu cyankuzo turonka bivuye no kuri ico kibazo cy'ijuru rya Amerika na Leta y'u Burundi kuko atabanyamakuru bagishika mu cyankuzo ngo baturonse amakuru. Mukazoza muri ayo ronka muraza muri yadusabikaniriza.
Ni byiza na je niko yanabikurikiranye ku rubuga nguruka na bumenyi rwa Facebook. Arigume.
Duga rero ku ijambo.
Mu bisanzwe je akabaje na ifite nagomba kubaza Petero murabona yuko nino minsi duhereye kuri Natasha yaratanye agashimwe ka High People Music Awards. Rakaja kuri Ernest Dober, that's why isanganiro award. Ego ukabona kandi n'abandi bigeme nka Francine Niyonsaba bijanye na atletisme amateka bandikisha mu Burundi. Ukaraba umufaso ni ariko gusohora igitabo nuvuga cyitwa L anomaje ozubriye
Christine Ntahe
yego me Christine Ntahe none mu rundi kazi nawe nsubizi ko ufite amateka meza mu gihugu cyacu cy'u Burundi
yego
ni dufatiye ku gashimwe warayironse kajanye na Prime Music izindi ndoto ufite zo gushika kure kugira ngo nawe ube mu bigeme w'amateka mu Burundi ufatiye udufashe nuko ukiri na muto izindi ndoto zigera ku ofisi n'izi ibaze shaje n'icyo
urakoze cyane niyo ngabo ngaho muri cankuzo uratwumva Lorette turacyari kumwe Lorette mwatwihanganira ubuhinga bw'izi yuma ntibwigira busezerana mudu tubasaba imbabazi Lorette aragiye ako tugerageze twongere tumugarukane mu kurindira reka muhinda bw'ivyuma badushemo uturimbo dutandukanye hama tugaruke atishwa ku kibazo twaduhejeje kubazwa na niyo ngabo muri cenda juru
Chima gumusare gituza gyane tsivyuma rutegesha rwa kamanzi n'inkwe y'amashyemo. Gahore.
Mwana wanjye uzabintwari. Ndagukunda kandi nkunda Rwanda. Niyo mpamvu ngiye kurugutura. Uzarubera impano uzabigenzi. Uzabingenzi wunganira imanzi. Uzabingenzi wuse kivi kimena.
kibondo ngiye impano irutizindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami urutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
Este na tu wanangeze Iyimani ente kulimba Kuwa tulucheza iwe muhanzi Muhanzi mkuru imana Mano ajutari pari Na kukura hane mkuru imana Niye mamu niye kuru
Mwana wanjye aho uzajya uburi hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urero uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
Niba uri umuhanzi w'indirimbo
izakubera
Niba uri umukinnyi w'umupira
izakubera inzira y'ubutwari
Wowe mworozi nawe
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo ni uzaba intwari ka Kizito Mihigo mu gihugu cy'u Rwanda muradutunga mutuburanye ivyuma ntivyigera bisezerana ariko Lorette Tetero aragarutse ku murongo wa telefone Lorette ivyuma byari byatugoye
Ego ndese kora muzakanye
Ego hanyuma imbere ko duca twakirundi ari ku murongo yakurindiriye niyo ngabo yari yakwaje akabazo ahereye ku bo yita abapfasoni bari ko baraboneka cyane mu gihugu cy'u Burundi yavuze Christine Nahe aragaruka kuri kuri Natasha aragaruka kandi no kuri inde wundi Francine wewe ngo izindi ndoto ufite zakazozanizahe nka Lorette Tetero
Ego carrière musicale yanje ndashaka kuyiporta à l'international. Kubera nshaka gukora dans l'humanitaire. Et nibaza yuko nuvuga ati inyishu ya byose d'abord il faut yuko niga. Hanyuma c'est n'orienta carrière yanje muri humanitaire. Nshaka gufasha ngira ngo nanje ndushobora kwandikwa mu bitabo nka ba Magi n'abandi bose b'ubujondi.
Ushaka kuzokwibanda kuri ico co gufasha cyane.
Ego.
Urakoze cyane. Twese na Rafiki Rafiki.
Oui.
Ikadz.
Ego ndagomba cyane.
Aho herereye ni?
Jenda mu Kirundo ariko ubu ndi Bujumbura nyine.
Nakabazo kawe.
Usa na nakabazo twatigiye kubera ati tutabumva biragoye nyene. Keze tujye nko kuri Facebook no tubone ibiganiro byanyu gusa. Mugabo cyabumbe ko mu Kirundo hoho yaryo izijyanye kwa kuma bagiye kanangora ndasubira twacha kujya mu Rwanda ugiri Rwanda mugabo no mugisaga cyo budumanye cyumva kabisa niyo mpamvu rero uwo mukobwa yatwaye cyumuseke
eh mugaburi munduru nyinshi biratubabaza mu matwi
sa
ni uri munduru nyinshi biratubabaza mu matwi
eh ndaga ndi mu isoko
eh duga rero kukaba ku jambo bazakabazo ka
kuza yari ntererana
yego
ndeko ndabireba uwo yatwaye cyumuseke yaitwaye itamubereye kabisa
ye bitwaye itamubereye kubera
kubera ndiko ndareba ariho abasare bese bari bagezeho bari nengo abahagiye mu bintu sinzi huko uko ndo bitunganya n'ibyo ntazi eh mujye abari wa kabiri premier service pe yuko ari wayitwara twa niho twari turi kabisa
eh wo yabaye wa kabiri ninde
sa
wo uvuga yabaye wa kabiri ninde
yabaye wa kabiri n'ikintu
umuzengo wari uhari muganda nuri kuribuka
ntaho ndiko ndibuka mugabo bari
reka tumuhe abwira icyo avuze mugabo nkuko yabisiguye mu ntango pimuzike uraronswa amajina bakwize hama na johi nayo ikagira icyo vuze urakoze Rafiki
ego
Lore tari tuse uvuga kuri ibyo Rafiki avuze
ego siwe wanye navuga yuko na ironsi ntabibereye kubera hariho bamwe baba bafise amarezo menshi dabord nibaze yuko kucerekeye indirimbo uhitamwo dabord indirimbo uhitamwo ira ikoze ko public kuko deja uwo oye nkuwo abivuze iyaba ari navuga cyaba ari public iriko irashoza muri uwo mwanya eh mugabo ufite ni jury twako turakonvanka ntuzomenya byo migituma bagutoye ngwe wa mbere cyo ni shambere kandi kindi nacho byose byavuye mu majwi n'amanota jury yaguhaye hari n'abandi ariko urumva bararaba aussi na evolution wagiye uragira bagutorera ibintu byinshi naje ngaha sinda nabindi ariko urumva navuga ati subuga ko ntari ndayebereye kuko vrema narayikoreye ijya kofe narayikoreye rwose cyane urezi Diane narara ndagira ndakora nsaba abantu bantore nkajyama nkatwaza nkabyuka 6h du matin kugira mbandane kari akazi kenshi cyane kubera twese twaguma dufite ubwoba ariko batadudutora donc rero n'abantu benshi bama babivuga mugabo jenta nibwira nti iyo utabibayemo iyo utabiciyemo ntushobora kubitahura mugabo nk'abagiye baradukurikirana bakaturaba bakaraba usina na parcours wagize urumva barabona uwuyibereye n'ubutayibereye
inatuna cyane ko atubwiye ko ataruhara runini byose bigaruka ku bagutoye bikagaruka no kuri jury yatoye ku majwi wakuye mu banyagihugu no ku majwi wahawe n'abari mu murwi ujeje kuvuga ngo kanakaririnze neza gusumba cyangwa yabyifashemo neza gusumba
ego
Justin na Alex ku yundi murongo wa telefone ya Alex ikaze
ego ndakumva makume
ego turashima
ndamukwita muri benshi
arakumva
nayo ndumva ibyo uwo muntu ariko aravuga ko iyo yatowe atabikwiriye ufite utora nyine ni gutora ni iteramere ganye amenye muri burundi abagutora kuko ibyo bintu baba babishimye kandi twese twoshima bimwe umbwira nti furaje
yego
ego hama kindi kibazo mbo ni ego igitani kibazo ego marato we bona bayi maratari bato ni bato mugeza na segonde
yahije mumwakuheze
ariko nagomba ndamubaze ati none nk'umwigeme abona yo kurishi kugira urundi rwaruka rw'abigeme rutere imbere mu muziki na cyane cyane abaruguru kuko avekera kitire y'Uburundi urabona ko iko iyo wabonye umukobwa agiye mu muziki cyagiye mu bindi bintu kitari proshe na kitire y'Uburundi sinzi ngene babifata atego atishikanyeke
urakoze cyane
ego nawe murakoze
ego tetero uratekanye iki kubana babigeme ngo na cyane cyane yuko umwana w'umwigeme ngaho mugiye guca Uburundi agiye mu muziki niki hariho isura bakimubwira ko ni kwa vude
kuri kuri ico sinzi drama sinavuga ngo ngo nashaka ngo guhindura ngo ibintu byose bihari nga mugabo David ndi yidisukwishima muganda atconfise urufasoni kandi iyo ngize urufasoni nanje ndabibona yuko ababyeyi banje babishima abatoyi banje bakandabira ko bakankurikira bagakurikira ingeso zanje ndifuza yuko ingendo nandiko ndagira umuntu wese yumfata nka référence même agira aho ashitse agira icyo abantu bamushimyeko mezo si nifuze ko n'abarundi peut-être ko ntibayamenya abarundi bavuga ati ujya mukobwa afise urupfasoni ego mugabo sinovuga ngo vraiment ngo nohindura abandi bigeme ariko ndifuza yuko gukora d'abord kugira ngo nabo nyine batanguye kumfata na référence kuko iyo
waruvuze ngo kuko
iyo udakoze novuga ati nta jambo uba ufise umva bisaba yuko nkora cyane hama mu nyuma abandi baduce batangwa gukorera kuco nanje na code bakavuga baze cyangwa ishusho yaho bashaka gushika
hanyuma naho kubakorobwa kugira ngo bahimirize kuja mu muziki umva hari ibyo gukurabwa na bimbwa kugira ngo nabo bahimirize kuja mu muziki
birasaba courage vraiment
ego
birasaba courage nyinshi kuko urumva birasaba yuko kwanza abantu bakugira bagufata mu mugongo mugabo urumva wa muronka abantu batanagushigikiye mu misa n'ahandi henshi ariko udica ushaka itambere nosa umuntu wese agiye mu muzika akagenda afite proje quand même abona icyo ashaka abona hagiye kuja kuko hariho abajayo bavuga bagiye kurondera amahera ugasanga ntayo baronse mugabo urumva uzi icyo ushaka ukavuga ati ndashaka kupresenta kwerekana gusangiza ingabirano yanjye ndashaka kwerekana talent yanjye ndashaka kugira iki ufite intego intumbero itomoye witomore urabishika ko brand
ego reka twakire uwanyuma ku murongo Patrice uherereye ego akabazo kawe kandi usongora kugira ngo dusezerane na Tetero
bo mumbarize ubutumire bo icyo babategekanya nyuma yo gutsinda P-Music umubyeyi n'umuziki no guteza imbere umuziki w'Uburundi
Patrice kuko urakoze cyane mbwa kuko dusigaranye kanya gato kandi ico prize yakicuye ko kenshi ariko reka tugutumire kuza kuja ku wezi tata kaburungu ryacu vewa kaburungu com uze kumviza kino kiganiro cyose kicamaze gushika urakoze cyane
ego
Tetero dusigaranye iminota ibiri gusa tugasezerana akajambo ka nyuma ufise ubwira abana babigeme abapfasoni kuno musi kwa gatanu n'uwapfasoni hama no muri rusange abandi bantu
ubwa mbere d'abord umunsi mwiza w'abapfasoni n'abigeme
niko si umunsi mbwabo n'uno munsi kwa gatanu muri isanga twahebeye abapfasoni n'abigeme ni ikiganiro cy'abapfasoni n'abigeme
ego hama kubigeme no basaba n'ukuri kuguma ku d'abord solidarité irakenewe mu bigeme kuko dufite challenge nini ya cyane yuko twerekana yuko natwe dushoboye urumva nta jowe ngibyo nyine sinobyishoboza umuntu wese ahari ntabyo yogushoboza harakenewe yuko abigeme dufatana mu nda umwe mu impano zacu ziratandukanye ariko ndisiyo kuko narabibonye muri Team Tetero ugasanga nk'umwe yiga n'ibintu bitajyanye n'ibyo jowe ndiko ndakora mugabo araronse ingene akontribuwa muri Team Tetero donc surtout iyo tugire solidarite hama ikindi naco je ndakunda kumviriza abantu bakuze kuko abantu badusumba novuga ati barabona ibyo twebwe tutarashika nkuca nk'iyo tuba turiko turaje donc turamenya gusaba impanuro kumviriza nabyo nyine birafasha no guca bugufi hama ibi byo kwizana
nibaza ko ari impanuro nziza utanze nuko rero Laurette Tetero tugushimire cyane ku kanya wahaye ijwi ry'Amerika kugira ngo tuze dusangire ikiyago muri isanga n'ejo niyo twasubira kukurondera uzutubangurukire nk'uko wabigize uno munsi
ego
dushimire n'ababyeyi bawe kuko badufashije kugira ngo dushobore kuba kumwe muri kino kiganiro na kirya kiri mu myaka tuvuga naho uri kuregeza imbere mu bakuze ukiri umwana urakoze cyane Tetero
murakoze namwe ndabashimiye
ego abandi dushimiye bagize ico batera ni Facile Gebeho muhinga bw'ivyuma yashoboye kwegeranya ano maju yacu na engineer bari kumwe nanje Diane nahazo narinde message muri sanga ino munsi ndabike banure ndabipuriza kubandanya muruhanirwa mu byo muri mwo byose eka na weekend nziza kubaza bayitanguye hirya no hino n'umusimukuru mwiza w'umuganuro mu bahimbaza mu gihugu c'u Rwanda.